Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 16 Kigarama mu mwaka 2015 cyuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe canke baramutse bivanye naho muherereye ni rya sango rya makuru mu Kirundi nayo akaba aza kuba ashimikiye kuri zingi nkuru nkuru zikurikira amatohoza yabakorewe amabi kuva mu mwaka 2015 gushika 2017 ari muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha ntigeze ahagarara gukurikiranwa imiryango y'abashikiwe n'ibyo byaha yitwaye muri iyo sentare yorema ibyo byashikirijwe kuno wa kabiri n'icegera cy'umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha ari nawe akurikirana dosiye y'u Burundi kuri uyu wa mbere niho ingabo z'u Burundi zahura mu bice byegereye mu Minembwe na Mwenga zashika ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ikaremi mu gihe bivugwa ko barindiriye ubwato bwoje bukana i Burundi ibyo biruko mu gihe umuhari M23 wemeye kuva mu gisagara cya Uvira ariko gasaba ko bubanza kuza ingabo ataho zegamiye zikingira abanyagihugu uno wa mbere harasohotse itangazo rya leta ya Tanzania ritegeka impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Nyarugusu kwiyandikisha mu kiringo kitarenze iminsi 3 ngo batahuke izo mpunzi ziriyamiriza iryo terabwoba ryo gushaka kubatahukana ku nguvu mu gihe n'ubu umutekano atawuhari ukwiye aina yandi ni mukanya sankazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye karamutse abakorewe amabi atandukanye ariko akurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha kuva mu mwaka 2015 gushika 2017 mu Burundi borema kuko amatohoza atigeze ahagarara akibandanya bimenyeshwa na Mame Mandiaye Nyange icegera cy'umushikizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI asanzwe ariwe yakurikirana dosiye y'u Burundi mu kiganiro yahaye abari mu mashyirahamwe adaharanira igicaro bya politiki abacikacumu hamwe n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri yamenyesheje ko naho ibiro by'umushingwamanza bidatanga amakuru ku bakorewe amabi byatewe n'amategeko mashasha agenga iyo sentare kugira amakuru atangwe atica amatohoza akibandanya tumukurikire asubirwamo na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriye
Imwe mu myitwarire ko dufise ni uko amatohoza atari intambwe nobabwira rero ko amatohoza ari kagenda neza amakuru yose twahawe n'abakorewe amabi baba bayacishije ku barundi ba mu mahanga haba mu bihugu by'ibiyaga binini n'ahandi n'amakuru yatugiriye akamaro kugira amatohoza yacu abandanye kandi ayo makuru arakwiye Yamara hariho ibyo dushira imbere mu gukingira abakorewe amabi hari amategeko ya sentare yaheruka guhinduka aha tubuza bimwe bimwe mu byo tuvuga muribuka ko mu mwaka uheze mushikiriza manza yatanze amakuru kuri bimwe bimwe biciye mu biro byiwe ariko uno munsi ibyo ntibigishoboka ariko icyo nubasangiza gikuru nuko twateye intambwe mu matohoza turafise abagira amatohoza bafite ubumenyi turafise abantu bagifise ishaka rikomeye kugira baturonse amakuru y'ivyemezo dukeneye twebwe rero nta mahitamo dufise dutegerezwa kubandanya naho hariho intambamye ariko dutegerezwa kubandanya
umwe maburanira imiryango y'amashikiwe n'ibyo byango umushingwamanza Armel Niyongere arashima intambwe ayo madosiye ageze ko inyuma y'imyaka 8 agashimishwa nuko sentare impuzamakungu mpanabyaha iriko iriyakurikirana neza kugira bitebe bitebuke abakoze ibyaha bazokubitwe intahe mu gahanga kurikira umushingamanza Almere Niyongere.
Igituma twamutumye nuko yaba bahohotewe yaba imiryango yabo n'abandi barundi bose muri rusangi baguma batubazaho iyo dosiye ya sepigeze aricyo gituma twavuga duti ko tuma tubabwira ko iyo dosiye ikiriko iragiye ko amatohoza n'ibiro z'umushyikiriza amanza wa sare muzamakomana vyaha uburo twavuze duti reka inyuma y'imyaka 8 ayo matohoza yaruguruwe dusabe umushyikiriza amanza wasere muzamakomana vyaha afise mu minwe ico kibazo cy'u Burundi agira icyo avuze abwira abarundi abwira abahohotewe twashimiye n'inshu yatanze naho tuzi neza yuko atari kuvuga byinshi cyane kubera kizira kuvuga kumena ibanga ry'amatohoza akiri mu minwe y'umushyikiriza amanza ariko yavuze neza yuko ikibazo cy'u Burundi dosiye y'u Burundi iri hejuru ayifise mu minwe kandi kirakurikiranwa n'umushyikiriza amanza wasenye muzamakomana vyaha yavuze yuko abahohotewe bose bugumana ukwizera yuko vuba naho hari ibiko biracamwo kandi arayerekana yuko kubera badafise ingene bakorera mu Burundi ariko yuko ivyo bitazoba intambamye kugira iyo dosiye ibandanye ikurikirano aravuga yuko abahohotewe bugumana ukwizera vuba cyane rero twizeye yuko umushyikiriza amanza Niyange azoja ku ntambwe y'imbere kugira ashobore kwerekana yuko iyo dosiye iriko irakurikiranwa.
Inzamba
ingabo z'u Burundi zahora mu bice byegereye Minembwe ho Plateau na Mwenga ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere zari zigeze ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ikarimi no micungararo bivugwa ko barindiriye ubwato bubajabukana mu Burundi mu gihe ingwano zikomeje mu bice bya Fizi byegereye igisagara cya Bukavu. Umugwi M23 wemeye kuva mu gisagara cya Uvira ariko nawo usaba ko mu ntumbero yo gucungera umutekano w'abanyagihugu muri Uvira ushigwaho ingabo ataho zegamiye. N'inkuru ya Bonfise Niyongere.
Inteko z'Abarundi zari mu bice byegereye Minembwe zaravuye kuva mu ijoro ryo ku munsi wa kane w'indwi iheze zari Mwenga kuva ku mugoroba wa kuri uyu wa mbere zabarizwa mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu bice bya Karimi na Ugari. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko bose hamwe ari batayo 9 zagabuwe mu mabrigade 3 ukuvuga ko ari hafi abasirikare 10,000 bakaba barindiriye ubwato bwoza kubatora ngo basubize mu Burundi. Abasirikare b'Urundi bakaba bafise ubwoba n'amakenga ko abatwara igisirikare bazova batabatahana nk'uko abandi batashe na cyane cyane ko bicura ko bashobora guhabwa yandi mategeko inyuma yaho muhari M23 uvuge kugomba kuva mu gisagara cya Uvira. Ariko mu itangazo muhari M23 wasohoye kuri uyu wa kabiri uvuga ko uzohava ari uko hazanywe abasirikare ataho begamiye. Umuhari uratomora neza kudakeneye kubona mu gisagara cya Uvira abasirikare ba Congo FARDC abagwanyi ba Wazalendo canke FDLR ikibagiwe co akaba ari abasirikare b'Abarundi. Abasirikare bavuye mu bice byegereye Minembwe na Mwenga bamwe bamanutse Bubembe abandi baca Vyura bahinguka Karemi bavuga ko bafise uburuhe burimwo no kubura ibyankenegwa kuko bitoroshe n'ingene bibashikira inyuma y'urugendo hafi rw'iminsi 4 bagize bamanuka mu nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi akaba ari agacerere ku kibazo cy'aba basirikare bakiri muri Kongo inyuma yaho abari Uvira no mu micungararo batahukiye.
Muri komine Nyanzarake ku mutumba Buheka haribonekeza inyuruzwa ry'abana babigeme cy'abakobwa. Ibi bikaba biteye ubwoba abanyagihugu baho nkuko bishikirizwa na benshi. Ababigeme bajanwa ikigoma muri Tanzania na Kagwi kabigeme n'abandi bakobwa babiri hamwe n'umutare umwe bamaze kujanwa muri ubwo buryo harimo uwitwa Belize Iteriteka hamwe na Flavia Irumva. Uyu akaba yarabuzwe irengero kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Umunyagihugu baho ibuheka urasaba abajejwe intwaro gukora ibishoboka aba bana b'abakobwa bagashobora kuboneka n'inkuru ya Julienne Muzinga.
Amakuru tukurangaho Nyanzarake avuga ko mu kwezi kwa Rusama uyu mwaka nyene ari Belize iteriteka umunyeshuri yiga mu mwaka wa kabiri inyuma y'ishuri yashingiro muri lise ya Kiremba yatwagwa mu gihugu kibanyi cya Tanzania ubigeme yaciye agaruka mu nyuma yibungenze ariko umwana arapfa. Ayo makuru nyene avuga ko umwigeme yaciye yongera kudatogwa nabo bakora ugo rudandazwa mu kwezi kwa munyonyo umwaka asubira ikigoma muri Tanzania. Hanundi mwigeme Flavia Irumva avukana na Belize iteriteka yiga mu mwaka wa mbere inyuma y'ishuri shingiro ku ishuri ryisumbuye rya Buheka yarabuzwe kuva ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Abantu bakekwa muri ibyo bikogwa ngo nakazi kagize n'umumotar azwi ku izina rya Henri hamwe n'abakobwa babiri bita Sylvie na Eveline bose bakaba bakomoka ku mutumba wa Buheka. Abo bose bafashwe ku munsi wa gatanu kandi ubu bari mu minwe y'ipolisi cya Nyanzarake. Nkuko bivugwa n'abantu batandukanye bo kuri uwo mutumba hari n'abandi bigeme benshi bivuga ko bajyanye ikigoma aho bavuga ko babanza gukora mu binywero mu ijoro bakinjizwa mu busambanyi. Ayo makuru nyine avuga ko uwitwa Francine avukana nabo bapfunzwe umukobwa avuka ku mutumba Buheka ari ikigoma ariwe yobarongoye ibyo bikogwa ngo yobahembwa n'abagabo bamutuma abo bigeme. Umubyeyi wa Belize iteriteka na Flavia Irumva Irene Nishimye aratabaza inzego zose zibishinzwe asaba ko abana biwe bagarukanwa mu gihugu amahoro bongere basubizwe ku ishure. Uwo mubyeyi yemeza ko ariko kugwa kwiterabwoba muri kino gihe mu ijoro ryo kuri uwo wa mbere isaha zitanu z'ijoro abantu bivuga ko ari inshuti z'abakekwa ku icaha bagiwe mu rugo baramutera ubwoba kugira areke gukurikirana iyo dosiye. Ababanyi kandi basaba ko bakekwa batorekugwa n'inzego zishinzwe amatohoza atari uko ngo byotuma umutekano w'abana b'abakobwa urushiriza guhungabana. Kubera uburemere bw'ibyo byaha abanyagihugu ku mutumba Buheka basaba ko iyo dosiye ikurikiranwa cyane kugira abana b'abakobwa bakingigwe kandi ukuri kose kumenyekane.
Midogo ni myinshi mu mpunzi z'Abarundi ziba mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania. Kuri uyu wa mbere hasohotse itangazo ry'abategetsi b'icyo gihugu cya Tanzania ritegeka izo mpunzi kwiyandikisha mu kiringo kitarenze iminsi itatu gusa kugira batahuke mu gihugu cyabo. Izo mpunzi ziriyamiriza iryo terabwoba nuko gushaka kubatahukana ku nguvu zikavuga ko umutekano muke zahunze n'ubu utaragaruka kandi ko ibyo ziriko zirakorerwa biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu ajanye n'agateka k'impunzi. Ni inkuru ya Jean George Kibogora.
Amakuru dukura muri iyo kambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania atumenyesha ko itangazo riteka izo mpunzi kwiyandikisha ryasohotse kuri uno wa mbere. Bakaba bahawe iminsi itarenga itatu ngo babe baheje kwiyandikisha bose, utabikoze nawe bikaba bitekanijwe ko azohabwa ibihano harimo mbere no kwakwa ibyerekana ko ari mpunzi koko. Izo mpunzi ziriyamiriza zivuye inyuma ingene ziriko ziraburabuzwa ziteyekwa gutaha ku nguvu kandi zibona ko umutekano muke zahunze n'ubu utaragaruka mu gihugu cyabo. Ubu bo n'ibyahuba ngo bisa n'ibyahutse kubera intambara ziriko zirabera mu gihugu kibanyi cya Congo, intambara ziriko zigira ingaruka mbi ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Izo mpunzi zivuga ko ubwoba zahora nabwo gutaha busa n'ubwiyongereye.
Leta Tanzania yatangiye gushyira mu ngiro umugambi wayo guhungura impunzi ku nguvu, rero n'umugambi utaje mu ngiro bari kubashyira mu ngiro mu gihe iyo batungikana. Aho nyine tubona hariho igifungo cyinshi, intambara yahora ku rubiri hafi cyane yo mu Burundi, barose kuhatera amabombe mu Burundi mu cyitoki, urumva ni ibintu biduteye ubwoba cyane. Rero ntitugiye tuje kukumva ino mu gihugu hari ubwoba ko intambara iri hakurya ya Rusizi ishobora kwegera ikegera cyane mu gihugu, rero ni ikibazo kitugoye cyane.
Izo mpunzi ziba mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania zibona ko n'abazijejwe basa n'abazihebye harimo mbere n'ishyirahamwe ya SER.
Abo rero ntitubira n'abo twitura kuko HCR iremanga ku mugaragaro ko ishyigikiye ko tugenda nk'uko byashyizwe n'ubutwara HCR muri iki gihugu mu nama baheruka kugirana n'abaperezida b'Uburundi na Tanzania aho i Kigoma. Urumva rero ubu ntitugiye uwo twitura ko n'uwo twaratwitura twibaza ngo barishobora kudufasha nawe bari mu badukorera ikibi mu batwirukana ku nguvu.
Kuri ayo makenga y'izo mpunzi, uruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye abarongoye iyo kambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania n'abaserukira ishyirahamwe HCR kugira ngo bagire icyo bayavuze ko ariko ntitwashoboye kubaronga.
murakoze Jean George Kibogora nino ngaha dice dusozera ano makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwateze yomi ndashimira nabagenzanje umwe wese ugiciwe amfashije kwatukaniriza mugire aho muba mubahwe mubanye mu byanyu nyagahwa.